Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Dabahaye mwiriwe kaze nchuti bagenzi munano makuru twateguriye ayo kuri wa 18 munyonyo mwaka wa 2022 agizwe ningingo nkuru nkuru uzikurikira. Umuhuza mushasha yiruka gutogwa Emile Laurentine Kanyana ahabwa amahirwe make kugira ashobore kugira icyo azomarira abarundi mu kiringo uciwe bamwe mu babona ko aje kubandanya akora umugambwe akomokamwo abakenyezi nabo nyene barafise ayo makenga ko ashobora kuremerwa n'ubutegetsi ntihagire icyo abamarira. Muraza kubyumva murano makuru. Ibanki Nkuru y'Igihugu isaba bifuza gukora akazi ko kuvunja amafaranga yo hanze kuja hamwe kugira bakwize amafaranga asabwa mu gihe biboneka ko atari abadandaza bose boyaronka. Navyo nyene muraza kubikurikira murano makuru. Urongoye umutumba wa Ruvumera muri komine Nyanzarake intara ya Makamba arafunzwe araheze indwi ariko abanyagihugu arongoye babibonamwo ukumurenganya kuko icaha yagirizwa kidafashe. Edikode nazo mwajumvise nje ngiye kubashikiriza aya makuru musangwe ikaze mukanya twinjira mu idonido.
Inzamba
tashwe kwa ikaza no makuru cyatangure mu gisata cy'umutekano muke umugabo azwi ku izina rya Claver Sengiyumva yahora akora akazi kizamu kuri katedrale y'ishengero katolika mu gisagara ca Ngozi yarayishwe anizwe mu ijoro ryo kuri wa kane bucari kwa gatanu n'abantu kugeza mu gitondo batari bwamenyekane. Abo nabo bari baje kwiba bimwe mu bicurangisho byo ku isengero ariko mu gihe cy'umuhingamo abo bagizi ba nabi bakaba bahavuye bafatirwa mu gisagara cya Kayanza. Josine Kaze.
Nkuko bishikirizwa na Padiri Tadeu Ryamasabo mukuru wa Paruwasi Katedrale ya Ngozi, abo bagizi ba nabi ngo babomoye uruhome rw'urusengero baca binjira mu isakristiya. Mu byo bivye harimo ivyuma vya mixeur, onduleur, automatique, batterie, baffle n'ibindi. Padiri mukuru akaba yari yasavye umukirisu wese aho aherereye gutanga intererano yiwe mu gufasha ko abo bantu n'ivyo bintu vyofatwa. Kuva rero iyo nkuru kimenyekana, ipolisi cavuye kinja mu vyambu kugira ngo abo bantu n'ivyo bintu bifatwe. Niho nk'igihe c'isaha 9 z'umuhingamo kuri uyu wa gatanu abantu batatu bikekwa ko ubwo bugizi bwa nabi bafatiwe mu hotel imwe mu gisagara ca Kayanza. Igipolisi cabasanganye inkoho, imipanga, plaque zitandukanye z'imiduga hamwe n'ivyo bicurarangisho vyaraye vyige muri katedrale Ingozi. Abo bantu bakaba baciye bajanwa gufungirwa muri komisariya ya gipolisi mu Kayanza mu kurindira ko bashikirizwa igipolisi igikorera mu ntara ya Ngozi. Tubamenyeshe ko haciye kiringo kitarenga indwi hari abantu bagerageje kwiba ku muhana wa musantere wa komine Ngozi, ariko ico gihe abajeje umutekano barabatesheje, mbere umwe muri abo basoma akaba yaranahasize ubuzima.
Arakoze Josine Kaza no makuru cy'abandanize mu gisata cy'ubutungane n'agateka ka muntu. Amakenga ni menshi ku banyagihugu bo ku mutumba Ruvumera uri muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba. Ni mu gihe urongoye umutumba Ruvumera muri komine Nyanzarake amaze indwi zibiri apfunzwe. Nkuko amakuru dukura kuri uwo mutumba bivuga, Ndirikirirenza Onesime yafashwe ku itegeko ry'uburongoye parke ikukira sentare isubiramo imanza ya Makamba afatikanije na musitanteri wa komine Nyanzarake. Akaba yagirizwa kuba yaratanze itegeko ryo gukanya ibigazi vyari vyarasoromwe mwitongo ririmo amatati, ivyo abanyagihugu bakaba vyamiriza kuko ivyo bigazi vyariko biranononekara. Abanyagihugu bagasaba abarongoye iyo ntara na cane cane buramatari guhagurukira ico kibazo c'amatati y'amatongo no gutuza abarya ibiturire. Josephine Johnson Nkunzimana mwidonido.
Nkuko bivugwa na bamwe mu bajeje intwaro n'abo mu muryango warongoye umutumba Ruvumera yafatanywe n'uwitwa Obed ava kuri uwo mutumba nyene asanzwe afitaniye matati y'itongo no witwa Sedekia iryo fatwa ngo rikaba ryakozwe inyuma y'aho umuryango wo Obedi wimburiye ibigazi basanzwe bapfa n'uwo Sedekia ava ku mutumba Nyabutare ariko akarondera itongo ku mutumba Uruvumera ibyo bigazi ngo bikaba byavuye bifatwa hategekwa ko bitazokanwamo amavuta amatsata daheze ariko abo mu muryango wo Obedi ukaba wavuye ukanye ibyo bigazi kuko byariko birononekara uwarongoye umutumba ngo akaba yavuye yangirizwa ko yoba afite uruhara mu ikanwa ry'ibyo bigazi ibyo byiyamirizwa kure na bamwe mu bajejwe intwaro hamwe n'umuryango w'uwo mukuru w'umutumba n'uwo mukuru w'umutumba bakangiriza ahubwo uwo Sedekia kuba yatanze ibiturire kuko ngo ari mu bama bakorana kuva kera n'abakozi b'umugwise NTB mu kurenganya abantu hejuru y'ibiturire aho akavugwa ko iryo tongo yaje kugigarura avuye ku yundi mutumba akaba mbere amaze kwiyamirizwa n'abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye ya komine Nyanzarake kuko ngo yaraje afite amatongo ku mitumba nka yose abifashijwemo n'abakozi b'umugwise NTB aho mbere hakavugwa ko abavukanye b'uyo Sedekia barushe bakandikira makete biyamiriza uko kwigarura amatongo atandukanye kandi atari ay'umuryango canke yiguriye ku giti ciwe ivyo byose ariko Elifaz Ndayishimiye arongoye parke yegukira senare isubiramwo imanza ya Makamba hamwe na Marigoreti Irankunda babirenga ko babibona hejuru y'ibiturire bahabwa uwo nawe aho ashikirijwe hose naho ngo aca ahagurisha ayakuyemo akaba ayatangamo igiturire kugira yiyagurira handi ikibatangaza ngo nuko n'impapuro afite ari za magendo kuko ziboneka ko zasohotse umwaka w'2009 ariko akaba yaje gushikirizwa itongo uyu mwaka nyine turimo w'2022 iryo shikirizwa mbere ngo rikaba ritamenyeshejwe haba bene itongo cyangwa abarongoye intwaro abo babiri bafashwe ubu bakaba bafungiwe mu gashoka parike ya Makamba mu gihe bane batowe kuri uwo mutumba baguma batumwa ko agasa kisaki kwitaba kwa musitaneri abanyagihugu bo kuri uwo mutumba Ruvumera basaba buramatare gutorera umuti ico kibazo c'amatati y'amatongo uruganda rwa radio inzamba twarondeye musitaneri wa komine Nyanzarake Marigoreti Irankunda kugira duhe umuco kuri ayo makenga ashikirizwe n'abanyagihugu arongoye telefone yahamagara ntihagire uwuyitaba
hado inzamba gateka kawe amakuru tewandanize mu gisata c'ubutunzi aho imiliyoni 500 y'amarundi ari umutahe usabwa ni banki nkuru y'igihugu BRB cyo kimwe n'imiliyoni 50 zingwati ku bantu bose bashaka gutangura akazi ko kuvunja amafaranga yo hanze mu Burundi mu mubonano yagiranye nabo basanzwe bavunja amafaranga kuri uyu wa gatanu waserukiye banki nkuru y'igihugu yabahamagariye kujamwe kugira bashobore gukwiza uwo mutahe umviriza Ferdinand Sabimana ajejwe ishigwa mu ngiro y'ibikorwa muri iyo banki BRB
umutahe wavuye ku miliyoni ijana ukajya ku miliyoni 500 aho ni ku Barundi kuko ku munyamahanga nawe yipfuza gukora icyo gikorwa nawe nyene imijyango iruguruye mugabo wewe umutahe wiwe uzoburi mu mafaranga mvamakungu nayo akazoba angana n'ibihumbi 400 by'amadolari canke ayandi mafaranga angana nayo mu yandi mafaranga mvamakungu hama ikindi cyari gisanzwe kihari nacyo nyene ni kijyanye n'ingwati ifuza gukora uwo mwuga bazoshira mu ibanki nkuru y'igihugu nk'ingwati yuko bariko barakora iyo nayo ikaba ingana n'imiliyoni 50 ikindi nacyo kigira kabiri ni kijyanye n'ukuntu basanzwe bakora nk'umwuga w'abavunja amafaranga mvamakungu aho naho cyari gisanzwe kihari mugabo n'ubu twacibukije kandi gifatwa nk'uko ari itegeko ku muntu wese azoba ashaka gukora icyo gikorwa ni ukwinjira mu ishyirahamwe ry'abandi bakora umwuga wo kuvunja amafaranga mvamakungu kikaba ari n'igisata abazoba bari muri icyo gikorwa bazoza bashikiririzamwo ibyifuzo byabo bijyanye n'umwuga w'akazi kabo bariko barakora ku kibazo cy'uko abitabye inama bavuze yuko uyu mutahe w'ibanze ari munini cyane nibyo twabyumvise kandi turabitahura ariko nkuko mubizi mu ntumbero ihari ubu mu gihugu ni yuko ko abantu bakorera hamwe kugira ngo bashobore kuduzanya rero kuri ico twabahimirije cyane yuko ababona umutahe ari munini batashoboye kuronka bashobora kujya hamwe ari babiri bangahe batatu bane batanu bakayakwiza kugira bashobore gutangura gukora.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kado Inzamba makuru twateguriye arabandanya mu gisata cha politike. Me Laurentine Kanyana yigeza nk'umukozi w'umugambwe CNDD-FDD gusumbya uko yokorera igihugu kamuhuza w'abarundi. Ibyo bigaragarira ku kungene yagiye arigenza mu mabanga akomeye na cyane cyane mu gisata cy'ubutungane. Uyo muhuza mushasha yarayatowe ngo nta mwizero atanga kuba tavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kimwe n'uwo asubiriye. Ni nkuru tubaza George Nimenya.
Emero Rantine Kanyana azwi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nk'umwe mu bakinge bikomeye amabi yakoze ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Mugeye mugena kuba mu mugaba camanza bashentare ije no kubahiriza ibyirwa shingiro mu 2015 Emero Rantine Kanyana yakoze uko ashoboye kugira ngo ikingo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cemegwe habanje guhanyangwa ibyirwa shingiro. Icyo gikorwa cyatumye ashimigwa agenwa kuba umushikiranganji ajeje ubutungane mu myaka 15 Petero Nkurunziza yamaze ku butegetsi. Uwo muhunza mushasha yagiye aduzwa ibiti mu gisata cy'ubutungane kabanonosoye amategeko. Uyo mufasoni yakoze uko ashoboye kugira ngo igisata cy'ubutungane kibe igikoresho cyo kugwanya abatavuga rumwe na leta nkuko bidoma ko urutoki na bamwe mu badaharanira gato y'akazi na muntu. Ahibukwa mu mwaka 2008 mu gihe yari umucamanza muri sentare na inyuzwa Laurentine Kanyana yari mu mugwi w'abacamanza baciriye umunyororo wahoze arongoye mugambwe CNDD-FDD Usenda Jabo. Ukugwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi byagiye gusatirwa indava mu gihe yaramutsa ubwo bushikiranganji bw'ubutungane. Mu mwaka 2017 abaharanira gato y'akazi na muntu bazomye urutoki ku mabi yo kuborezwa igufa yakorerwa abasirikare imuyinga harimo Kaporali Chef Virgence Ndayikengurutse babagiriza gushaka kuja mu migwi igwana bavuye babacira imyaka 30 umunyororo. Akamu kabaharanira gateka kazi na muntu katumye uwo muhuza mushasha yari umushikiranganji w'ubutungane icyo gihe yifatira mu gahanga Petero Claver Mbonima umwe mu baharanira gato y'aka muntu mu majambo y'agashinyaguro ko ari we ariko agumura inkozi z'ikibi mu kuzitera intege. Icyo kibanza cy'umuhuza kigiye kujyamo ubwa mbere umukenyezi Emero Rantine Kanyana cyo kimwe n'uwasubiriye Edouard Nduwimana nta mwizero batanga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko bakorera gusa umugambwe wabashize imbere gusumba gukorera amabanga y'umuhuza w'abarundi.
George Nimenya arakenuye kuri iryo togwa ry'umuhuza mushasha. Nta muhuza n'umwe w'abarundi azokwigera arangura akazi kiwe neza mu gihe cyose azoba yagenywe akongera agashigwaho n'umugambwe uri ku butegetsi kandi asanzwe awuturukamwo. Ibyo bivugwa na Frederic Bamvuganyumvira arongoye urunani Sefo Arusha ruhurikiyemwo imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta. Asigura ko urwego rw'umuhuza ari urwego rwashizweho kugira guzurize abanyagihugu bafitaniye ingorane na leta mu ntumbero yo gutsimbataza demokrasi mu Burundi. Akabona ko uno munsi inkingi za demokrasi zanigiwe mu menshi n'intwaro y'umugambwe umwe CNDD-FDD wigaruriye ubutegetsi bwose. Dutega amatwi Frederic Bamvuganyumvira.
Ikora cy'umuhuza w'abarundi nibaza ko ngira ngo abarundi batagisiguriwe bikwiye kugira ngo by'ukuri bamenye icarico umuhuza w'abarundi. Ego niko biranditse amabwirizwa nshingiro biranditswe mu masezerano ya Arusha ariko nibaza ko bakwiye kugenda muri bijya bihugu ico kibanza kirimwo kugira ngo tumenye by'ukuri ico kibanza ngene gikoreshwa kugira ngo abanyagihugu bafise ingorane hagati ya leta bashobore gutunganirizwa kuko kenshi urasanga abo leta irenganya batabwirizwa kurenganywa ufise kibazo n'umukoresha wa leta kwagira kibazo n'ubutungane bugya n'inzego za leta kuburyo iyo muntu wo muhuza w'abarundi akwiye kuja hagati kugira ngo cane cane yubahirize atunganize abanyagihugu kuko nta munyagihugu bujya renganya leta. Ikibazo ni kibazo gica kigira impande nyinshi. Bwa mbere ni urwego rwa demokarasi, ni urwego rutimbataza demokarasi. Icyo kibazo ntacyo kizomara kubera ko ahanini inzego zihari ni inzego zishyirwaho n'umugambwe CNDD-FDD zikorera CNDD-FDD. Muri icyo gihe rero kuburyo umukuru w'umugambwe yabivuze yitiranya igihugu n'umugambwe, rero aca avuga ati abo ko bakorera umugambwe bariko bakorera igihugu, mugabo kuba ari kwihena kuko nta na rimwe umugambwe ucika igihugu. Ni nk'uko wofata inkono kayishyira mu mukuza, nibyo ukunda uwo mukuza womeneka.
Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi bo barashima itogwa ry'umukenyezi ngo arongore urwego kumuhuza w'abarundi. Kubwa Marie Louise baricako arongoye uwo muhari ngo yiteze kumuhuza mushasha ibikorwa bijanye no kwinwanisha abarundi hamwe no gushira imbere ubuntu kugira Burundi busubirane iteka. Ariko rero akabona ko bitazomworohera kubera intumbero y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo kwifatira ibintu byose mu kwaha. Kurikira umupfasoni Dr. Marie Louise baricako.
Muri ibi bihe gusubiza hamwe abarundi bidasa n'ikintu cihuta kubajejwe igihugu, uyu munsi umuhari inamahoro wanezerewe cyane ko umukenyezi ashingwa imabanga hambaye y'umuhuza w'igihugu. Twizeye ko umupfasoni Aime Laurentine Kanyana azoshobora kurangura ayo mabanga hambaye cyane yo kuba umurinzi w'akaranga k'igihugu cacu n'agateka kazina muntu, akazoba mbere umuhuza rurangiranwa hagati y'abanyagihugu n'abajejwe intwaro. Azotegerezwa kwerekana umutima w'ukunda igihugu n'ishaka ryo guhuza no kurondera bwa bumwe igihugu cacu kinyotoro cyane. Abarundi bamwiteze ko ugushigikira bikomeye intwaro rusange, gukorera ahabona n'ubutungane mu ngingo zose n'ibikorwa bitunganywa n'abajejwe intwaro iminsi yose, yamize ijisho ku mahoro n'umutekano bya bose. Muri ibi bihe Uburundi buriko buracamo, abakenyezi benshi barahohoterwa cyane bagakorerwa amabi menshi atacanira. Twiteze ijambo rikomeye uwo mupfasoni Aime Laurentine Kanyana azovuga kugira ayo mabi akorerwa abigeme n'abakenyezi ahagarare. Tumwiteze ko kandi akamo kararikira abarundi bose na cyane cyane abajejwe intwaro gusubizaho bwa bumwe ubuntu n'iteka byamwe biranga igihugu cyacu, ubutandukanye kibi n'icyiza kugira ngo hubakwe bwa Burundi bushasha twese twifuza kubona. Nibyo ayo mabanga ntiyoroshe na cyane cyane mu gihe umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ugomba ko inzego zose z'igihugu zigupfukamira. Ariko ni naryo banga umukenyezi ariwo mubyeyi yamanye kuba inkingi, kuba kiremesha akanywanisha umuryango n'ikibano ari byo mushinge w'igihugu n'isi yose. Ibyo ni banga umukenyezi wese, umubyeyi wese yaremanywe kandi anezererwa no kurangura.
Bari bize bari cyako arongoye umuhari inamahoro. Uyo muhuza yarayatowe asabwa kwitaho ineza y'abanyororo n'imiryango yabo no gukurikiranira hafi ibibazo byabo bose bazabamwitura kubera imanza zabo zadindiriye mu masenare na za parake zitandukanye. Ibyo ni byashikirijwe kuri wa gatanu na Jean-Marie Nshimirimana arongoye ishyirahamwe ntabariza yitaho agateka k'abapfungwa hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Asaba umuhuza mushasha kuzoheza ikiringo ciwe hari ibintu bigaragara ko yaranguriye abamwituye.
Umuhuza mushasha icyo tumusaba azoze afise ingufu cyane cyane murazi ko twe duharanira agateka k'abanyoro n'imiryango yabo. Muri kino gihe rero abanyoro ari benshi mu mabohero by'ukuri aje nk'umu personi aje nk'umuvyeyi ashaka gufasha abarundi uwo mwimbo tumurindiriye ko rero abanyororo ntibaze babe inyuma tukaba tugize kino kiganiro kandi mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hari habahuza batowe kugira batunganirize abene gihugu icyo gihe tukamusaba yuko byukura zo bumuhuza ni kuko ari we na mukuru azohuza abantu ibi bintu tubona by'amasentare imanza za marizuguruzuguru azarangiza ikiringo ciwe byukuri abarundi bafite icyo bamwiratako bafite ikintu cyiza ikindi nacyo twamusaba mu wasubiriye hari ibintu yagiye aremera ariko agiye adashikanye cyane cyane nko mu Kirundo yaremereye abahoze bapfunzwe ko ari ibintu azobafasha amaso ahera mu nzira rero tukaba tumusabye yuko yozogira ibikorwa bike ariko bifise ishingiro ryiza kugira abene gihugu bose baze babone ko ari umuhuza koko w'abarundi bose
Nina hano duce dusozerera ano makuru mwakoze mwe mwese abari ko baradukurikira mwakoze mwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira mwakoze kandi mwe mwese mwafashe kugiranya ano makuru Hedi Claude nazo ariko ndabashikiriza ndabikabanuye ndabifurize kugira amahoro ahiwanyu na gahwane kuri radio Izamu.